Mukomeje kumva radio Ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika ikomeje ibiganiro byayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda hano I Washington muri studio muri kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese ndabasuhuje mukomeze mugire kandi bihe byiza mwumva radio Ijwi rya Amerika mbahaye ikazi kuri radio yanyu
bahuye n'umuntu tuvuge nk'abantu bafite amatelefone hariho nk'uwo baheruka gukubita bahuye nk'umuntu agomba kuba atwara nk'ifoto bakajisanga bamubwiye ko bamuhohoteye muzi bakazimutaburira ko
uwo mukenyezi ni umwe mu banyagihugu bo mu ntara ya Rutana mu Burundi bavuga kuri zimwe mu mpamvu zitera ikibazo cy'umutekano muke muri iyo ntara iyi nkuru kimwe n'indi nkuru yuko abategetsi bo mu ntara ya Ruyigi mu Burundi naho bakangurira abaturage kwitabira ubuhinzi muri iki gihe ndetse n'impungenge bumvikanisha ko abaturage bitabira ubuhinzi inzara yatera mu gihugu cyose ni mu kanya gato mu biganiro byacu ku Ijwi rya Amerika Bamwe mu baturage bo mu ntara ya Rutana mu Burundi ndetse n'ishyirahamwe Initiative Changement ryo mu Burundi bavuga ko ibikorwa by'imbonerakure urubyiruko rwo mu ishyaka riri ku butegetsi rya CNDD-FDD arimo mu biteza umutekano muke mu gihugu iyi nkuru niyo munyamakuru wa Amerika Fidelite yishatse aho mu ntara ya Rutana
Chivugo chivyo biganya n'umutekano kwa nyagihugu hamwe n'umutekano mu karere k'ibaga binini Colonel Musonera Louis Pasteur umuhinga mu by'umutekano yasiguriye abitaye ivyo biganiro icari c'umutekano ku munyagihugu
no kumva umutekano mu buryo bw'uko umunyagihugu yumva ko yidegemvya yuko uburenganzira bwiwe bwose aburonka yuko adafise ubwoba bw'uko ashobora kugirirwa nabi
ivyo biganiro byitabwe n'imice itandukanye y'abantu muri bo harimo umugambwe CNDD-FDD uri ku butegetsi abatavuga rumwe n'uwo mugambwe amashyirahamwe tegamiye mu bya politike abanyamashengero abajeje intwaro hatibagiwe abajeje umutekano muri ibyo biganiro abanyarutana babajijwe ibijanye n'ingene umutekano wiwabo wifashe n'iyuhungabanya uyu mupfasoni ntiyashenye ko tumuvuga izina yasohokeye mu byo biganiro mu gambwe sa Nyafrodebu
abo bahungabanya umutekano n'urwaruka ruhuriye mu gambwe uri ku butegetsi baragenda ijoro bavuze urwamo banima cyane nk'aho duherere barabuze ikintu cyerekeye umutekano ukwiye kugira dusinzire neza bahuye n'umuntu tuvuge nk'abantu bafite amatelefone hariho nk'uwo baheruka gukubita bahuye nk'umuntu agomba kuba atwara nk'ifoto bakajisanga bamubwiye ko bamuhohoteye muzi bakazimutaburira ko ivyo biramaze igihe ngaha mu Rutana bimaze igihe rw'imeneko rwa jene nigwo uri president ku materere uguma kandi meme no ku murango nko ngaho babonye utiyoroheje ndi abo gusimbira ko natwo tuze tusanze tubamenyereye turamenya kundi twitwara imbere yabo
mashyamba tayegamye mu bya politique codip imenyesha yuko ahanini ibihungabanya umutekano muri iyo ntara ari ubusuma ariko n'ibyimbonera kuri muri codip ntibabihakana Bizimungu Juvenal arongoye ishyirahamwe Codip kwa intara ya Rutana.
Bivanye n'uko mu gihugu abantu bakenye cyane ugasanga ari ubusumane bwinshi bwo mu mirima ndetse no mu mazu. Rero twavuga ko ahanini ari icyo.
Ni ibyo twumva bivugwa by'imyimenyerezo ikorwa no guharuka k'umugambo uri ku butegetsi muri Codip ntaze murumva.
Bo natwe turavyumva kuko bimaze kuvugwa bivugirwa mu karere turimo turavyumva.
Kiretse abanyamigambwe no amashyirahamwe ategamiye bya politike no barongoza amashengero abo twabajije iyo mi nyeretse kuko nibonera kure bavuga ko bamaze kuyumva Celestin Akaruta Imana n'umupastor w'ishengero ryangwikane mu ntara ya Rutana
komise ya gatandatu mu masaha taramasaye ku murango cari dimanche turumva ko hari abantu bava mu misozi bagahurira ngaha ku birongozi bagira sport bera batera ubwo banyagiye gucana cyane batari mu mugambwe uri kugutegetse cyo twosaba abantu bafise ubushobozi cyane barongoye gugwaruka urabo ukuntu babafasha ari sport bakayikora mugabo kaza barasalection indirimbo baririmba bishobotse bakabikora mu mwanya wo kumurango
nitwashoboye kumenya ico mugambwe CNDD-FDD babivuga ko mufasoni yaserukiye mugambwe muri ibiganiro nta kiganiro yashimye guha ijo rya America naho biruko abo twaganye bavuga yuko mugambwe SNDFDD mu ntara ya Rutana iyo myimenyerezo bayihakana. Umwe baduhaye muco ni Bizimungu Juvenal wo mushira mu Codipe.
Tukiragije kubaza mugambwe uri ku butegetsi atubwira ko abari sport isanzwe kujya abantu bashaka kwiyoroganiza bakaba ari hamwe bahagira sport.
Kugira ngo yabo mugambwe ku butegetsi uronke uburenganzira bwawe yabo myagi ugasanzwe bitera ubwoba atungane ibyo mubona aho kugwika.
Twe duhamagarira intwaro ko botuma ko abarongoye imigambwe hanyuma bakababwira ingendo ikishura guhumuriza bose.
Eka no mugambwe Sanya Frodebu badurishutse yuko aho mugambwe SNDFDD bahakana iyo myimenyerezo.
Mugwa kenshi twarabajije abarongoye batubariye ati abo nabiki kamukiza simbonera kure kuko imbonera kure tizifise amateni ati rero hanyuma mubafashe tuzomenyesha ababatwara. Abo bategetsi baturongoye iyo babatugirisha amanama bagaduhuza twege twimye imigambi itandukanye kwingana kose ngamunara kugira ngo turabe ko cyo dushaka guhurira ubura matara tugirisha amanama turabisa bari konikeje nibiba.
Emmanuel Rwaje kera umuhanuzi wa matara y'intara Rutana mubijanye n'imibano yabije ya Amerika yuko izo nama zisabwa zikenewe.
Ibyo bintu mu bisanzwe birafise ifatire kubera abajejwe intwaro bajejwe ubuzima bw'intara yose kandi nta n'umwe akwiye gusigara inyuma. Ivyo rero turavyumva kandi ko bikenewe. Rero muri kazoza tugiye kubiraba ngo dushobore kubahuza kugira ngo bashobore guserura ako kaba bakiye.
Nayo kubijyana n'iyo myimenyerezo ibigwa kugwaruka uri mugambwe SNDFDD Emmanuel Rwaje kera avuga yuko ubizi ko byinshi yoza gushikiriza ayo makuru mu ntwaro hama nabo bakayakorera ko hagataho muri rusangi mu ntara Rutana abo twaganye bavuga yuko hari amahoro n'umutekano. Aho rero bamwe mu banyamigambi twaganiriye bamenyesha yuko bataburabuzwa kugira amanama mu gihe babasavye uruhusha ku mugwa mukuru w'intara ya Rutana Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika.
Tuvuye mu ntara Rutana tuzamukiye tugana amajyaruguru mu ntara ya Ruyigi ni mu burasirazuba bw'u Burundi aho ubuyobozi busaba abaturage guhagurukira ibikorwa by'ubuhinzi. Abayobozi b'iyo ntara barifuza ko abanyagihugu bafatirana ibihe by'imvura byatangiye bagatera ibihingwa by'ibanze birimo ibishyimbo n'ibindi. Umunyamakuru w'iryo Amerika Philippe Antoine Sabimana uri mu Ruyigi ni uduha ibisobanuro birambuye kuri iyi nkuru.
Muri komine ya Butezi imwe mu makomine ndwi agize intara ya Ruyigi tuhasanze bamwe mu barimyi bari mu isoko babaza ibiciro by'imbuto y'ibiharage kugira ngo bashobore gutera. Twegereye beyatakakunze umwe mu badandaza b'ibiharage aratubwira uko bigurwa.
Ibihitira bimaze umwaka.
Ibyo bigurisha ngaho?
Cyatandatu. Bishashi cyane.
Bamwe mu bari baje gusuma kabuto k'ibiharage bavuga ko ibiharage byagabanutse igiciro ariko amafaranga yo kubigura ntahava. Silver Bayaga twahuriye mu isoko rya Butezi.
Kabuto nyine ego mu kubisanzwe kubafise amahera bobo biratsimbutse mu bisanzwe n'agafaranga niko mba namenga karagoye. Mu bisanzwe byako biragabanuka gusumba mu iyo minsi byahora.
Buzubona Rubeni naho yasumye akabuto k'ibiharage yagumanya amakenga yakazoza uko azotera atagafumbira afise.
Urumva gusuka mu kuzimu ntawuzi ko umuntu azorya. Nta mahera hari mwavura atsimbye ubu basiga bagurisha icy'umunani. Urumva ko ari ingorane ataho afise uri kure yakore ibitoki byose tsuba ryaravyishye.
Inabucumi ya Rivera we avuga ko atazoshobora gutera ibiharage by'imenshi.
Tuzotera
cyawaruse ni dukombe na dukeye.
Oya nana dukeye
mene udateye bizoca bigenda gute
nzira niro twicanyeme.
Niyo nkuru Nikodemu ubundi murimyi avuga ko hakatera azotuma abaho kubwo gucingero.
Iyo hoteli intuza impeshe aca puma bihebanye akazohengera byetse amakabisuma
nazobisumishike.
Muci hageze nkundi muntu avuze nk'agatoki urasanga keza kakagurisha kaza gusoma nyabiharage je nafashe ingingo yuko tazobitera ndose ufise nk'ibihumbi nka cumi bagwa nk'ibikombe nka cumi na bibiri kusanga ayo mafaranga mengo aratakaye ugapfuma mengo wohengera byose ukabisoma.
Festus Nihabose umuyobozi w'intara y'uburimyi ya Ruyigati
benshi bariko baratera mugabo batera imbuto itarobanuye kuko imbuto twategerezwa kuba twabitse irobanuye hanyuma imvura ntigwakiri kare benshi twasanze banze kuyifungura gutyo dusanga nta mbuto z'abantu batugifise ariko naho biruko ariko atera imbuto z'urudavage atari za kijambere turagerageza kubabwira yuko izo mbuto zishobora kuzoboneka mu bice biri imbere kuko hari abagwiza mbuto ariko barabandanya kwa mwico gisata umwembo gusa tukaja tubona yuko uko twuziga atari kuzomera ko abenshi ariko atera nk'imuyindwi turimwo abenshi bogerageza nk'uko wa mbere tariki 20 n'indwi bakaba bahejeje muri Ijebu batubwiye yuko imvura ishobora kugenda mu minsi 15 ya mbere y'ukwezi kwa gatanu.
Festus Ntihabose asaba abarimyi kubanza kwanikira imbuto kugira ngo zume neza kuko vyotuma izo mbuto zishobora kumera neza naho zitarobanuye. Mu Ruigi, Fidel Antoine Nsabimana, Ijwi rya Amerika.
Urakoze Fidel Antoine Nsabimana ho mu Ruigi abakomeje kutwumva mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda. Mbibutsa kandi ko Ijwi rya Amerika muri uku kwezi yibuka imyaka 75 imaze ishinzwe. Ijwi rya Amerika yatangiye ibiganiro byayo bya mbere mu kwezi kwa kabiri muri 42 mu mujyi wa New York mu gihe cy'intambara ya kabiri y'isi yose. Tuzakomeza kwakira ubutumwa bwanyu, ababutugejejeho turabashimiye cyane ku buryo bw'umwihariko, namwe kandi mutarabwohereza turabutegereje. Kwizihiza uyu munsi w'isabukuru y'imyaka 75 haje kuri Ijwi rya Amerika bizakorwa tariki ya kabiri y'ukwezi gutaha kwa gatatu, ni kuwa kane w'igitaha, namwe kandi turabatumiye. Dukomeza amakuru yacu tureba izindi nkuru zikomeje kuvugwa mu Burundi. Aho kuri wa gatatu amezi abaye arindwi yuzuye, umumenyesha makuru Jean Bigirimana aburiwe irengero. Umukenyezi wiwe kimwe n'ikinyamakuru kigenga iwacu yakoreraga basaba ko ukuri kwajya ahabona. Ibisobanuro kuri iyi nkuru twumve mugenzi wacu Eloge wirika neza ari Bujumbura.
Tariki ya 22 nyine ni umubabara twebwe nyine dufite mu muryango n'agahinda ku muryango n'abana.
Uwo ni Godebert Hakizimana, umukenyezi wa Jean Bigirimana twamusanze muhiriwe muri karitsiye ya Gituro zone Kamenge mu buraruko bw'igisagara cya Bujumbura kuri uyu wa gatatu mu gitondo. Inyuma y'amezi ndwi umunega wiwabuzwe irengero, uwo mukenyezi w'imyaka 29 avuga ko we n'uduhungu twiwe tubiri tw'imyaka 8 n'3 n'igice babayeho ubuzima bugoye cyane.
Nta kazi mfise nibirengaho nyene, urumva nashaka kujya kuri kaminuza kubandanya amashuri ariko ntibyakunze. Yego mewumva ndi maniga nyene kubera cyane nari nayitoye. Ubuzima buragoye mbayeho nyene kubw'Imana nyene, ubufise arampa nkarihinje. Ndiringa twa gufungura nyene natwe nyene ndaduhabwa n'abandi abagenzi nyene barafashe gusuma nyene nk'ubu ibintu byarabaye nabi, ibiciro by'ibintu byaradunze. Umuntu arose nyene irasiyo y'umunsi umwe arashimira Imana, biragoye umva nka jewe nyene birangora rwose, ndumva agahinda ko ntaho ndayakura.
Godebert Hakizimana asaba inzego zibijejwe kunyarutsa amatohoza no kwerekana icyavuyemwo.
Inzego z'igihugu no zisaba nyine ko babandanya ahubwo bakabishyiramo ingufu, kuko mbona umenga byaranahagaze nk'umunsi menya ngo bigeze ngaha, bakerekana amatohoza bagize nimbara amatohoza bagize bakayashyira ahabona umuntu akamenya ukuri.
Uko kuri ni nako ikinyamakuru iwacu umenyeshamakuru Bigirimana yakorera cyifuza. Leandre siko yavuga icegera cy'umuyobozi wa iwacu.
Twaragerageje uko dushoboye kugira ngo tumurondere turahebura. Niho twaca twitura ubutungane kugira ngo bobo bafise uburyo kumure kudusumbya kandi bikurikije amategeko badufashe, bafashe n'umuryango baturondeze kugira ngo tumenye neza uwo mumenyesha makuru ivyamushikiye ko yoba hari cyangwa harabaye ibindi. Twebwe ico tunezera nuko twomenya mango ya vuba ahuwo mumenyesha makuru ari icamushiki yabatwebwe yabo mujyango wiwe mbere n'umujyango w'amenyesha makuru bamenye bati wacu araha ivyamushikiye nibi.
Umugwi w'igihugu wigenguje ari wagati y'akazi na muntu CNDH wemeza kuri gukora ibishoboka byose kugira ngo uko kuri kuja habona. Jean Baptiste baribonekeza umukuru wa CNDH.
Turahimiriza cyane cyane mu kuruhande rw'igipolisi no muri parke kuko niho bafise ubushobozi bwo gufata ingingo mu bijyanye n'ubutungane. Turiko turabandanya iyo dossier rero ku ruhande rw'iwacu kandi twongera duhimiriza n'izo nzego vyega kugira ngo bishobotse ukuri kuja habona hanyuma ubutungane buha. Dossier wiruguruye uko turose amakuru mashasha kandi dukomeza kuyarondera turayashyira muri dossier tukayakoresha kugira ngo cyane cyane dushobore kumenya neza ibyamushikiye, nimba yaranyurujwe, nimba yarishwe, tumenye ababikoze tumaze kuronka makuru ahamije bashobore kurengukishwa mu butunga.
Jean Bigirimana yabonetse rya nyuma muri zone Bugarama intara ya Muranza ku itariki ya 22 ukwezi kw'indwi mwaka w'ihumbi 2016. Uwomenyesha makuru yazimiye akoreye ikinyamakuru iwacu cigenga yarigeze gukorera kandi radio yigenga Rema FM ari nayo yaturiwe ubwa mbere ku itariki ya 13 ukwezi kwa gatanu mwaka w'ihumbi 2015 aho haba kugerageza guhika ubutegetsi. Yanakoreye kandi ikinyamakuru co mu karere k'ibiyaga binini Info Grand Lac gica kuri internet. Eroje Wikaneza, Bujumbura, Ijwi rya Amerika.
Arakoze mugenzi wacu Eroje Wikaneza ku bakomeje kutwumva. Mbibutse ko mukurikira Ijwi rya Amerika yumvikanira i Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ndabashimiye bose mutangiye kwiganda bitabira programu zacu kuri isaha. Namwe kandi twatangiranye kuva kare mukomeze mwumva radio Ijwi rya Amerika. Umwanya ukurikira turawuharira ikiganiro Ntorere Kazoza gitegurwa na Studio Ijambo iri Bujumbura mu Burundi.
Amakuru maki mina mbeguri mu maki kudakoma.
Yo imisi yose nkaya mango sinkakaza ariko ndumviriza Ntorere Kazoza.
Umviriza Ntorere Kazoza?
Erega mwarasizwe Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza ni kiganiro gica hijya no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi.
Eka ni nyifato ibere imbere y'amatora, mu matora n'inyuma y'amatora.
Mugitegurirwa na Studio Ijambo.
Ntorere Kazoza.
Ntorere Kazoza.
Ikaze ni kwa nyungu bakunzi b'ikiyago cha politike Ntorere Kazoza muri kino gice cha kabiri icerekeye ikiyago tugirana n'umunyamabanga mukuru w'umugambwe CNDD FDD General Evariste Ndayishimiye.
Banza wiyumvira uwo yononewe bintu kuko niho ja kwiyumvira ishetani umumarayika ngo ndamutaye ngo reka ndamwice ngo ishetani yibereho. Urumva rero iyo muri ko muri yumvira imisi yose bajya abarondegwa n'ubutungane kugira ubutungane bukorere neza abononewe ibintu. Mugabantu rero bahora batubwira ngo biganire bidakumira ngo urumva ko camuzana ngo nabajya bagize kudeta nce navuze ntahubwo mpuvuze biki vuga uti genda mugura amaprizo yose kuko twavuze ibiganiro bidakumira genda rero mwugurure ubusho bwose bajya bapfunzwe base ntagire numwe avamwo. Niko ntaravyumva baye babivuga. None watebagaje gutegetsa kica abantu n'umuntu yivye impene ko ari wivye impene nzi ubafunzwe ubanza gufungura wonye mbeko atanu uri ko aramuvugiraho kandi wewe yari yibiye gusa amene inzu cyanye yaragiye agiye kwiba usanga yakomerekeje umuntu ntiyapfuye yaragiye no kwa muganga arakira yivye miliyoni zitanu mbeko uwo batanu ariko aramuvugira ngo naze mu biganiro. None wese ubugizwa nabiga kandi ya wewe yakoze ibiri munsi y'ibyo bajya bakoze nimwe bamushaka rero ibiganiro ahubwo nimuvuge n'abagize bana ahubwo twagurura ubusho bwose bave batse nabo nyine mu biganiro. None ko ivyo batabivuga icerekana yuko bavuga ivyo byose arakarenganya baba ariko bararenganya abagiriwe na nuko bashaka kuwakoze ikibi kinuka ariwe aza mu biganiro mugu wakoza akabi gatoyi akaba ari wagumapfunza.
Ibyo wagumye ukora byose ni aza hazamwo akantu k'igisirikare umugambo se ni defte deho ntuhavushira mu gisirikare akantu kwa gisirikare.
Yeah. Mwisanze iyo nzu bwenge ikintu cyose uramenye no kigenza mu gihe ushitse uri umusirikare ukora ibyisirikare uri umunyepolitiki ukora ibya politiki. Umva rero uno munsi ndi mu mugambo ntunganya ibikogwa nk'umunye politiki igihe nari umusoda natunganya ibikogwa n'umusirikare igihe nari umushikiranganje natunganya ibikogwa nk'umuri muri leta igihe nari umuyobozi mwishikira mu biro by'umukuru w'igihugu natunganya ibikogwa bijanye n'icyo gikogwa gora ntuvuga yuko ntushobora kuza ngo byose ngo ntibihinduka
nawe nibaza yuko mu gutambuka ushitse ku mudugo ari ushitse ku manuka utatambuka cyoko urahindura ingendo
ariko uko mwara kadasohokana abantu rabe usenira jabo uno munsi uvuga ko mwapfuye iki
rajabo twahujwe nibintu bijanye n'ubuzima bw'igihugu mere nk'ubura hati twahoriye munsi y'igiti kidarapa nuvuga icaduhuza cari igihugu mujyahe mu kigihugu je nanje ntahe mu kigihugu ntidushobora kumvikana ivyo birumvikana ee nico gituma rero tuvanga mufiki wewe yonone igihugu nanje nkabasha kubunga bwo igihugu
none bari hehe usenira jaho
yagerera nkubimbaza mugiconza ariko arayerera koko nta wopfuka ngo abangwa mu mucu ubwo quartier hamwe yo tag address nico cerekana ko ayerera
igihe wakora mu biro by'umukuru igihugu bamwe baravuga yuko muri CNDD bari ko byumvira umukandida ashobora gusubira Petero Nkurunziza kurongora igihugu General Vice Ndayishimiye ashobora guhigana igico kibanze
icage
wahavu bitinye
icage nababivuga umugabo urumva nti byari
nyuwige
nikimenya amenya ko bitari byo urabona nti sivyo byaba iyo bibavyo wari ko bibona wari ko bona uti habaye higanwa naka yatsinzwe hacatsindanaka Nije ntabwo wigeze ubona ndiba.
Ije ntibi mukuru w'igihugu uno munsi naho kikuza muti no yihiganirwa nanjye.
Ko mukuru w'igihugu rero ndakabwire hajya ni ibintu bitangwa n'Imana. Je n'icyo gituma je abantu byamama ariko barantangaza. Sinumva igituma abantu baho mukuru w'igihugu. Umuntu umwe mu gihugu urumva ibyo ari byo guhuriza ko mu gihugu cyose guhuriza ko umuntu umwe kwibazo byose ari wazobibazwa. Kushobora guhuza aho nyene bakahuriza ku muntu Imana ibirimo kuko burya hari ababa bashaka ku mukuru w'igihugu beshi mugabo kubona bashobora guhuriza ku muntu umwe urya ano muntu ntushobora kugenda uravuga ngo je ngo ndifuza kuba umukuru w'igihugu ni general igihe ni ubwo barazi cyari cy'umukuru
w'igihugu
ku mukuru w'igihugu Imana niyo ishobora kuvuga iti wewe nagupangiye kuzongera ikizongera sindacanga mugabo ndakubwiye
mugandi wota gukubita
neka guhoha uvuga uti ndashaka ubukuru w'igihugu ahubwo je biranantera nubwo je sinumva niyo no bihera nk'ubunyere nka nkumva kumenga no uvuga ni je ndashaka umukuru w'igihugu ndumva ko bigoye
none ko baye mushikira nganje nk'agati mu gihugu ukaba mu general ukaba umukuru kwisonga rya CNDD none icyo sigaje ni
hari igihugu kiba kiri ko kiragutuma igihugu rero kigutuma aho gishaka uko gishaka
general Vice Ndayishimiye no munsi iyo bari ko ravuga bati umukuru igihugu ntiyarakwiye kwitoza muri kino kiringo cy'2015 gishira 2020 kuko amasezerano yarusha yaributse wewe ukunda kuvuga yuko menga nta nta kintu kiba gihonyanzwe muri amasezerano
ivyo ni bandi bavuga ubwa mbere barabifite uburenganzira
sabarundi
ntiturashikana no kugica cyo gushira mu ngiro ivyatoye muri CNDD muvuze twiyumvira ubunyene kuja kwitoza nukugira badusamaza ntidushire mu ngiro ivyo abanyagihugu batoye hanyuma turabishyize mu ngiro maze bace badufatira kuri ivyo nyene banza mureke dushire mu ngiro ivyo batoye kuko aracyasigaye imyaka hanyuma rero igihe tuzuba turiko turabona aho twabishyize mu ngiro natwe ega tuzokwikontorora turabe neza hama duca tuvuga tuti none ubu naho tuzogira ibiki iki rero muri kuravuga uti ubu naho tuzogira ibiki naho uvuga uti ninde yoshobora kubishira mu ngiro mugaca rero mumenya muti aha uwo bishira mu ngiro ni naka mugurumva no munsi ntihaba haragera kuko ntitwa nikontorora ko twashyize mu ngiro ivyo batoye tuzagutabwa kwimvira ibindi dushira mu ngiro
muri kino gihe igihugu ki mu bihe bigaragara ko bishobora kubura ibihe by'inzara hari ikintu muri CNDD ndiko murakora
ego cyane sinzi ko amaze iminsi uri kurankurikirana jewe natanga ugisekeza yitwa kugwanya ubukene uwo mwaka muri CNDD twayihaye icyivugo heti uwo mwaka ndawuhariye kugwanya ubukene si tuhariye ndawuhariye umwe wese ndawuhariye kugwanya ubukene ubu rero maze iminsi wumva nje hagati mu gihugu abene gihugu turayaga jewe mu mutwe waje sindigira numva ingene umuntu w'umugabo akomeye afise umutwe ashobora kubura ibihumbi 10 mu mpfuko nawo bintera mu rushinge ntavyo numva nuvuga nti turi babantu wiyicariye none imana iragaburira uwicaye murankunda guca ndabakira mu igana ndabwira nti soma no mu ijambo ry'Imana bati usivye gukora cyusiba no kurya
none bakore hehe ko ari bishomere byinshi
umverere ingorane nizo kwa muziko we uzoba hubeshejweho nuwundi iyo niyo ngorane ya mbere yanyoshe abarundi ituma itugumiza mu bukene ufise ubwenge aho ukoresha ubwenge bwawe ugaba ngo bazompa batampaye ndapfuye niryo kosa ya mbere dufise awe no gufatira nyene ku mukingo awagera utambwiye we ko ubunyene wihangingo ataretirwa akaza atamuntu numwe naho ukora utakora wavuga ko wewe ucufana inzara ubunyene ukabinyemerera neza ati je no cafata inzara bwiza ukuri nuvuga umuntu wese w'umuntu akomeye akuze adashobora gukora kugira kuremwe ikintu uwo muntu na chamari yisi ni babandi umwe yacuruza italena imana yacimwa urumva shebuja cya mwaka nawe imana yaguhaye italena urase kuyicuruza iki kwaka nduvugije kwaka iyo talenta yayo kuko ntacu yimariye
none ubu mubaza iminsi mu wagira ngo bakore iki
abene igihugu bose cyo ndabwira nti umwe wese ategerezwa mbene kuko ushaka ko ari jewe ndagutorera umugambi erega ni yitorere wenyene umugambi gusa ndabahaburorera cyo nkoburinda kwa karorera ndavise nkuburorero nkabune nkunda gutanga inkoko uremeza yuko ishobora kugura inka akora karorero giye kubwira inkoko iragura inka
agira bati
ngo inzira yoroshe ubunye
ushikuze
ngo inzira yoroshe ubunye inkoko ibundikira ubuswa bunga
na 200 yabundiki
sawa je base mfashe uko yakujeje ubuswa butandatu gusa inkoko zine zigugwa ngahe zikuze duhere ku muswi w'inkoko umuswi w'inkoko kugugwa ngahe ucutse ushobora kwibeshaho nyina bitariko
none ubwo gugwa iki ku bintu byose byazimbye
ntiwumva ugugwa ibyo ari byose ntushikane ibihumbi bitatu
tuvuge ko gugwa ibihumbi bibiri
ibihumbi dufata ibihumbi bibiri hari umuntu w'umugabo ashatse ibihumbi bibiri yabibura
ariko urumva yawagutse umuswi
wumvise ingorane ufise wa mutaba ufise ntuzi kuwucuruza umugabo aciye agenda gukorera nk'umuntu abarimyi baruzuye ngaho ibintu n'ibintu byinshi ushobora gukorera abantu bakoresha ni beshi ukuraho imiswi ibiri umutaye none nturoza ntiwarose umuswi
udafise ibyo uyigaburira iyo nkoko
kugaburira inkoko zibiri bisaba ko urinda kugira amahera kwe jewe nika muri primaire cyera cyo ko nkuru mfise inkoko zitandatu n'inkwavu 14 umutaye nani nakubye nakubwiye ingere natsibiziriko none uwo umutaye no wowe gutsibiziriko umutaye ni wewe nyene none ntumva ko racende ku mutaye kandi nivyo izo nkoko naziguze mu biziriko
none ubwo bose basivye biziriko ni umba ko habagura n'ibyatsi batsi
wumvise umeze nk'umuntu avuga ngo mbe nk'ubu twese twagira umwimbo ka umusese kara nti twa duhombye rero upfu muhevye guheba gukora ngo kubera uhavuronka umusese ka urumva twa duhombye turose
umusese ka ubu umutaye mugiye gutsibiziriko mwese ubura n'ibyatsi batsi bamwe
atubura n'ibyatsi batsi bamwe mubitsivye mwese muca muronka byinshi mugaca mubishora hanze mugaca muzara amadora nti muca butagira amahingure Erega twebwe abarundi ubundi ko nigisha ku murundi wose ategeza kugira intumbero
Ndagushimire General Evariste ndashimiye nshimire nawe wahisemo gukurikirana kino kiyago cha politique Norele Kazoza Jerome Niyonzima naye ndakiremesheje ndabipfurize kuranirwa mu banyu no muvyanyu na buta
Cari kiganiro Norele Kazoza Ikiganiro gica hige no hino ibibazo bijanye n'amatora mu Burundi
n'inyifato ibere imbere y'amatora mu matora n'inyuma y'amatora
mugitegurirwa na studio Ijambo
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye kwijwi rya Amerika ni kuva kuwa mbere gushika kuwa gatanu kuvisa hindwi gushika isa hindwi n'igice z'umutaga
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
turabararitse rero ikiganiro iwanyu mu ntara ubwo uko mbyumvise ni buri munsi kuwa mbere kugira kwa gatanu ubwo nahejo isasa bazabanywa mu Rwanda no mu Burundi hagataho tubararika ibiganiro byacu mu kanya gato isamoya n'igice ku isaha y'Kigali mu Rwanda ni Bujumbura mu Burundi kuri mikoro hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi ndabashimiye bifuriza ibihe byiza.